imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Nkuko bisanzwe ni yamasaha tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Numusi numusi wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2018. Ni wa mwanya nkuko twabivuze wa ikiganiro muri sanga. Hasiga rero iminsi 10 ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, ni mu gihe bimaze gusibishwa inshuro zirenga 3. Mbega urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki kuri ibi biganiro bivugwa ko bizoba ari bya nyuma. Nkuko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi, twatumiye umugambwe SNL amizero y'abarundi abayobora urwaruka rw'uwo mugambwe na Frodebu Nyakuri iragijya ndadaye. Rero muhamagare mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuco urwaruka rwiteze gukora muri ibi biganiro bihuza abarundi. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Umunsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nkuko twabivuze hasigaye iminsi 10 ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, ni mu gihe bimaze gusibishwa inshuro zirenga 3. Mbega urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki muri ibi biganiro bivugwa ko bizoba ari bya nyuma. Ni mu gihe rero twatumiye abaserukira urwaruka rw'imigambwe ibiri, turi kumwe n'abaserukira umugambwe Frodebu Nyakuri. Frodebu Nyakuri iserukiwe na Jules Manirankunda. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Twatumye kandi userukira urwaruka rw'umugambwe FNL amizero y'abarundi. Turi kumwe na Deo Nahumuremyi haserukira urwaruka rw'umugambwe FNL. Twakira abatumire bacu. Deo Nahumuremyi, uraho neza, kaze mu kiganiro muri isanga.
Mwaramutse cyane, mwakoze kudutumira. Ariko je nitwa Nahumuremyi
Deo
Gracias.
Deo gracias, urakoze cyane.
Deo gracias, ego.
Namwe Jules Manirankunda, turagushimiye kwakira kino butumire bw'ikiganiro muri isanga, kaze mu kiganiro.
Ego, ndabaramukije nyakubahwa Oriane, ndabaramukije n'abantu bose bariko baradukurikirana bari mu mpinga itandukanye y'igihugu, ndabaramukije na mugenzi wanjye Deo gracias, umwe muri mizero y'abarundi, ariko ntabwo ari umugambi nturemegwa. Kumbure ngirango barakaza duho muco gusumba.
Ego, ratubwira aho bigeze ku matata ari hagati ya FNL Jacques Bigirimana na FNL iyo amshinga na Rwasa Agato. Turaza kubigara ko mukanye kari imbere. Reka duhere ku kibazo cerekeye nyine nkuko twabivuze mu ntango ibiganiro vyarusha urwaruka. Turifuza kumenya ico bavyumvira ko ni bimaze igihe bisubizwa inyuma bitaba byigizwe inyuma iminsi. Nk'ubu hariho itariki ya 24 izwi yuko ariwo uzoba ari umunsi w'ivyo biganiro bihuza abarundi vya nyuma. Rero twifuje kumenya ico urwaruka rw'imigambwe itandukanye ribivuga ko tuzogerageza kurondera nabandi yindi migambwe n'indi migwi nabo nyene baterere turumva yuko bari ku rutonde rwaruka rwaratumiwe biciye mu runani rw'ugwaruka rw'Burundi baratumiwe ariko nkamwebwe nk'ugwaruka rw'imigambwe itandukanye namwe nyene murashifise icyo mushikiriza duhere ku kibazo nyine kijanye impamvu mubona ivyo biganiro vyarusha biguma bisiba ni impamvu niyihe kuri mwebwe duhereye kuri mwebwe Germain Irankunda
ego manje kwashimira kuba mwaduhaye akakanya kugira ngo dushobore kugira icyo tuvuze mu gishingiro cy'ugwaruka duserukira rero muri make ibiganiro nk'uko mwari mwabivuze byari bitegekanije ko byobaye igenekezo kuva ku igenekezo rya 19 gushika igenekezo rya 2024 no ku kwezi turimwo kw'icumi ariko bamaze kuraba aha mu Burundi wacu murazi yuko nk'uko kwezi kw'icumi dufise imanza imanza mbere ni ukwita nyamukuru twubaha tukanubahiriza cyane kwa gatandatu uheze murika ko twibutse imyaka 50 n'indwi irangiye umuganga atari umuganiro Ludoviko kwa Gasore agandaguwe aho yadushikanye ku ntambwe ishimishije idasanzwe yo kwikukira ku Burundi ubu ari umunsi umwe mu minsi dufite mu kwezi kw'icumi ituma tureka ibindi byose tuba tutegekanya gukora tukitaba uwo munsi mukuru rero uwo munsi nawo w'itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene naho mwibuke yuko twibuka cyane incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior aho ariwo tuzoba twibuka igenekerezo rya 2021 iminsi 2025 ikwiye imyaka 2025 murantunga ikwiye abansi ba demokrasi mu Burundi bamugandaguye birumvikana ko rero kuba ibyo biganiro barasabye cyangwa barabonye ko bikwiye ndetse nkashimira n'umuhuza kuba yarabumvise yuko bikwiriye ko iyo biroporota kuri Notre Dame kugira ngo tuzoshobore kujya kunamira uwo nyakwigendera yagiye tutanka kandi yari yadushikanye ku ntambwe idasanzwe ya demokrasi rero muri make nico nashobora kubivuga ko kubona barazigaje inyuma novuga ko batihenze natwe mu mugambi wacu abanyafurode b'unyakuri turabishigikiye cyane
namwe Deo Gracias mu mugambi FNL Amizero niko mubibona kubona byabandanyije bisubizwa inyuma izo manza yego zirakomeye kandi nk'uko Julie yavuze zirafise insiguro ku gihugu cy'u Burundi mubibona mute kubijanye n'ibiganiro byasubijwe inyuma
ego cyane nagomba ndashime kuri icyo kibazo mubajije ariko imbere na mbere nagomba banze ndamutse ariko baratwumviza ndabahe namwiriwe hanyuma nagomba mbwire mugenzi wanjye Jules yuko kuba mwadutumye nka FNL Amizero y'Abarundi ngihamana ni uko mubona tubikwiriye ni uko muzi icyo twamaze n'icyo tumaze n'icyo tuzomara igihugu aho rero sindangira nkagishi ndabivuga ko kuko Burundi ngira nkagishi abitahura kose hanyuma rero ngarutse ku kibazo mwatubajije naguma mvuge yuko ni ukuri kubona ibiganiro biza birasiba kuri twebwe n'akababaro ntangere kadasanzwe nibyo ko itariki 13 kwari kwibuka imyaka 20 incungu y'Uburundi igandaguwe ni byiza cyane kuko turamusonera ariko nibaza ko byabaye ivyitwazo kuko si ubwa mbere haba ivyitwazo kuko ibiganiro bimaze kuba ingunga zingahe zitatu kandi baguma bavuga ngo ni vyanyuma kandi naho nyene hagiye haba ugukwega amaguru ukubisunika kubisivya kuba rero bazanye bijya byo ivyo itariki 13 ukwezi kwa gitugutu cyo kubganze mara kwari byitwazo
kuri wewe none ubona
yaba iragi incungu yacu kwa Gasore yadusigiye twayigendera ho byo kumvikana murakoze
nkuko mubivuze umwe mubona yuko ari icyitwazo reka twumve ibyo umugambwe CNDD-FDD yoyo ibona kubijyanye n'ibi biganiro akamaro babiha reka tutega amatwi Joseph Ntakarutimana mu mugambwe CNDD-FDD
umugambwe CNDD-FDD urakenguruka utwigoro twose twanyicyahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakwamaze gutahuka tubongeye gutera kamo rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gucaba cy'amavukiro ifashanye twese kubakira niteka mu gihugu cyabibanze ukuganira umuco mwiza w'amiranga abarundi muri kahise no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro ibiranga kagozi za keza k'igihugu nacyo gituma bizobandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatora mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyine
Uyu rero akaba ari Joseph Ntakarutimana yavugira ku bijyanye n'ico CNDD-FDD ibivuga kuri ibi biganiro bihuza abarundi yarusha aho hari rero ku munsi wa gatandatu aho bibuka imyaka 57 nyakwigendera Rwagasore yishwe turashobora gutega amatwi nkuko turiko turaganira ku bijyanye n'impamvu kumbure ibiganiro biguma bisubizwa inyuma muri FNL twumvise Deo Gracias wewe avuga yuko ari ibyitwazo ariko turumvise ibyo Frode bivuga n'ibyo umugambwe CNDD-FDD ivuga ariko kandi turafise n'amajwi y'umushinga ntahe Gaston Sindimwe cegera cambere cy'umukuru w'igihugu we ica bivuga ko kubijanye n'ibiganiro bibandanya kuvugwa ibiganiro byashaka dutega amatwi amajwi yiwe mu kiganiro giranye na mugenzo yagiranye na mugenzo wacu Eloge Wirika neza
ivyo vy'amasezerano y'usha nibyo byatumye iyi mwandagara wose hari ingorane amasezerano y'usha twarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'arusha nyaka yose abantu bazozo bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazo amasezerano y'usha azubashira hamwe n'abandi uno munsi twiye dushaka kugira ikizira kandi yamasezerano canke ibiganiro tusubigira ngaha mu gihugu bisikikiwe na leta kuko niyo yonye n'ibiganiro bizokwama tuzokwa mu biganiro bidahera gushika ryari birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi hari abashobora ngo bashaka ibiganiro ivyo rero twebwe ku bwacu icyo gikorwa ntatuzoshirikira
ibiganiro bidahera mu bisere yo ri gasosi ndimwo cegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku ibi biganiro bidahera abarundi bama bari mu biganiro dusubire kuri mwebwe Deo Gracias ivyo biganiro yarusha mu vyiteze kwiki nk'ugwaruka rwa FNL mwiteze iki kuri ibi biganiro yarusha
ego nashize kwa kigurukira kuri ico kibazo ibiganiro bya Arusha imaze hafi imyaka itatu itangiye ariko ntangiriro nini irafatwa ngo yongere ishyirwe mu ngiro mu mvo yo gutorera umuti ingorane zihanze abanyagihugu ni ukuvuga rero yuko nta kintu kinini pe numva ntibyitegamo kuko nuko kuguma babisunika eka je mbona yuko umengo nta gushaka kunyura kurimo ku mpande zegwa n'ibyo biganiye mugabo rero nubwo biruko ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika uyu wari wigiyemo je nibaza ko agiye kuvamo iki reka tubitege amaso itararenga ngo ntawe ntuze nyirata
namwe mugambwe Fode Bunyakuri Jules Manira nkunda ibiganiro bibaye kandi bikaba ari ibya nyuma bihuza abarundi mu byiteze mu iki nk'ugwaruka cyane cyane haba mu mugambi wanje nk'ugwaruka muri rusange mwiteze iki yuko coba kunyungu zanyu ibiganiro bigiye kuzoba
ego murakoze cyane nyakubahwa Oriane ndanashimiye mugenzanje Deo Gracias kuba yasohoye kuvuga uko abyumva kandi muri rusangi nkuko yabivuze wewe ndamutaho yavuze ngo n'ugutumwanya ngo nibyitwaza ngo bafise ariko nagira ndamugaruka n'iki kibazo ariko araraba kuri uyu mwanya twari dufise kuko kwitaba ibiganiro nubwo ari ibiganiro bamwe bamwe mu bazobyitaba ushobora gusanga bafise n'iyindi mirimo babwiriza kugenda batunganyiriza igihugu ikaba ni nayo mpamvu bikwanyemo n'igenekerezo rya 2021 aho twibuka kunamira nyenicubahiro ndadaye Melikio aho babona uko bibaye muri iyi periode y'igenekerezo rya 2019 gushika 2024 bitokoroha rero nibaza ko aho twohatahura kumwe niyo ari umwarugwaruka nkanje akaba kandi yubaha n'incungu ya demokarasi rero nagira nduge ku kucyumvira mwari mwumbagije icyo nogisha ndakivuze ko kuri ibiganiro byimirije ibiganiro byimirije muri rusange byo kugwaruka ndaje iwacu mu Burundi nibyo ugwaruka muri rusange twese twari twunze ubumwe kandi ubumwe burahari ugwaruka n'ubwige rusange hari twari imishamirano nk'uko byahoze mu minsi yahera bigaragara yuko demokarasi turiko turatahura icyari cyo icyo niteze rero kuri ibyo biganiro byimirije kuba Oriane n'uko muri rusange ibiganiro nta n'ibikihari rero ndiko ndabasirita ibiganiro na rimwe ariko ndakunda gukurikirana ibyo bakura mu byo biganiro kuko abaduserukiye iyo bagiye kenshi barashika bakatubwira ingene baganiriye ibindi turabibona yuko ibiganiro byaranabaye no ngaha mu Burundi muri buka yuko umuhoza w'Abarundi Benjamin Mukapa yaraje ikindi gihe turakorana n'ugwaruka abakenyezi bitandukanye abitwa ko bari muri opposition nabo mu Mizero bavuga ngo bari muri opposition ariko bari muri leta yayo babyemera kandi babyemanga rero bisigura ngo n'ibyo biganiro jewe niteze ko ibintu bitatu niteze n'uko abanyepolitike bose kandi mpamagarira abazojayo bose bogenda bavugana ku papuro rw'inzira ibagana mu higana mu nzira iyo kujya mu matora y'2020 urupapuro nago abatari bake baramaze kurusinya mu ntara ya Kayanza kandi imigambo nka yose uretse umugambo umwe n'undi mugambo we Frodeu Mengwe Gome naranaki rero abantu nenga batashoboye gusinya kubwo urupapuro rw'inzira abo nabo kumbure barababwiye yuko umwanya wose babona babikeneye boza bakarushira ku mukono kandi abazaba basigaye ndetse n'abari mu bihugu byo hanze bakeneye gusinya kubwo urupapuro na cyane cyane ariko bazuka abanyepolitike batari bake harimo abagirwa n'ibyaha mu mwaka w'2015 aho rero jewe nta byinshi ndabivuga ko ubutungane buzaca bugira icyo bukoze hama abarekuriwe n'amategeko bashobora gushyira umukono kubwo urupapuro rw'inzira nizera ko abatari bake mu ntara ya Kayanza bari bagerageje kuruvuga nako ikigira kabiri niteze n'uko n'ibyo biganiro bovugana hanini abene wacu abarundi dukunda abarundi twakuranye abarundi twiganye twagiye gusenya hamwe bari mu bihugu bitandukanye mu Buganda muri Tanzania muri Tanzania aho barahungutse batari bake igihugu kibanye cy'u Rwanda igihugu kibanye cya Congo reka kandi hose bari bakiga ingene abene wacu boza bagahunguka bagataha mu gihugu cy'amavukiro kugira ngo dutegure neza twese hamwe amatora y'2020. Ikigira gatatu jewe niteze ko bazovuga naho nikuzoraba n'abanyepolitike ndetse byanse ibyo bagiriza kuko nababwiye yuko twibutse itariki 13 incungu yo kwipfukira ku Burundi rwa Gasore muribuka yuko uko bakunda kwitubwira kandi niko biri abagerageje kugoma abagiye mu gutegura ijana kubagiriwe biravugwa yuko hari mwabo bari begeranye mu migambo yindi ya hafi bigaragara ko n'abanyepolitike bo bacu bagenzi bacu n'abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu bashobora kuza badoza bamumvishije ko ingimba atari yo nzira ibiganiro birashoboka kandi haba hanze mu y'igihugu na cyane cyane babitahukane ngaha mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo nizeye yuko kigira gatatu bovugana kugira ngo babitahukane iyo biganiro bibere ngaha mu gihugu cy'u Burundi na twebwaruka tubyitabe ku bwinshi abarundi imice yose societe civile bibaye ngombwa n'amasengero babyitabe bagire icyo baterereye kugira ngo bishike ku masezerano arama iyo kwiryo kugwa urupapuro rw'inzira bazoba bamaze gushyiraho rero hasaba ko jewe ku bwanje ko tubibona mu gango isanya Fredo Munyakuri ibiganiro byo bya nyuma byo gracias yavuze ko ngo hari byitwaza ariko jewe nibaza ko ibiganiro byo bya nyuma bamaze kubigira ibya nyuma niwo basiganya kangonongono bakabandaniriza mu Burundi bakagabanya izongendo na kare muri ukaguko twabuze no mu president Cyprien ntajyamira yaravuye mu biganiro hirye nyene hanze mu gihugu cha Tanzania indege barayikorora mu Brazil iyo byose y'abarundi
birabaza birumvikana ko mu bibona yuko byotahukanwa kumbure tugarutse kuri Deogracias gato mbere ko tuja ku murongo wa telefone ngo twakire ibyumviro n'ibazo by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Deogracias kuri mwebwe none ko mwavuze yuko atavyinshi cyane mwiteze kuri ibiganiro by'Arusha mubona yuko kumbure nkuko Julia bivuze ati bitahukanywe mu gihugu cy'u Burundi bikarangirizwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byofasha byotera intambwe kugira ngo ibi biganiro bisa nitigera birangira ngo bije ku musozo wazi.
Murakoze kuri ico kibazo. Nagoma bwamenye na mbere mbire ntubuzenya mugenzi wanje Jule yuko adakwiye kwishura ibibazo yabajijwe. Nagoma bavuga ngo deo ngo mizero y'abarundi oya nishure ku bibazo mwaduhamagariye. Hanyuma Jesse navuze yuko kuja mu biganiro ari gutumwanya navuze ko atakindi ndabyiteze ko mugabo nongera ndavuga nti bo kwishyira hamwe mpuzamakungu ONU na oyu ushyira hamwe y'umwe bwa Afurika rugiyemo nibaza yuko kumbure hari intambwe bizotera ikindi naguma mvuge ngire mugenzi wanje nuko akwiye kumira yuko ntategeze kwiyumvira uko yiyumvira kandi ko ivyumviro bitandukanye ari itunga rikomeye mu gihugu cyacu. Hanyuma rero ngarutse ku kibazo kugaruka rero ibiganiro mu Burundi cyane nibaza ko atari wa muti ahubwo igikuru n'ishaka byo kumenya mbega hari ingorane mu Burundi no kutora inyishu kugira ngo tuve mu njyane turimo icyo nicyo gihambaye cyane nayo aho bibera hose cyane nibaza yuko atagushaka kurimo n'ukuri ntacumvamo.
Murakoze. Nkuko twabivuze rero ni ikiganiro cy'ijambo abanyonyi biradishwe rya Amerika nabo nyine tubakaryo duhere kubitwa Thomas. Uraho neza Thomas?
Mahoro.
Uduhamagaye uri he?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Terera mu kiganiro.
Ego nini nagomba ngaruke kuri iri jambo mwacishijemo rya gatotsi ndimo. Ntera ikibazo kwibaza ko yoba ari umurundi wakwige amategeko azikahise k'igihugu atari nk'umuntu yoba ari mvamahanga kuko harabaye ibiganiro bya Kigobe na Kajaga imbere y'uko ibiganiro bitangura by'i Arusha nta kintu zigeze bitanga nk'umusaruro. Urumva kuba hariho nk'abantu bahungiye hanze byasaba ko haba aho babona yuko umutekano wabo ukwiye bitahukanywe mu gihugu naho bisaba yuko hacha haza inzego z'umutekano mva makungu bwo kwizera yuko zibacungera umutekano mu gihe hari n'ibintu bihora biza biraboneka aho uhura hariho abantu wumva ngo bahungutse naho data wanjye atabara abanyapolitike bakomakomeye ukaza wumva ngo baburi irengero. Ama ibiganiro je no vuga ntibitahukanwe mu Burundi siyo ngorane igikuru ni iki hari ishaka ry'uko baganira barumva neza ko bategezwa kuganira by'ukuri atagucengacengana kuko turaze mu ruhande rwa leta umenga bariko barondera ko ogira batahuka kanaka bavane n'abariya kugira baronka bubiyegereza bitwe ko bari batahutse kugira n'ibiganiro biburizwemo iriyo nayo n'ingorane iri kiribonekeza muri leta kuko bigaragara ko hari aho bagomba muri abo bahunze batahuke baca avuga ati ibiganiro abanyapolitike baratahutse ibiganiro ntibikenewe. Ama kumva ndadaye nawe cyangwa kwa Gasore ngo babisibije kubera iyo minsi mikuru yego kubisibija kugira ngo bahirize agateka kabo nibyo ariko none amaragi abo bagabo uko ari babiri banyakubahwa aho bijyanye uno munsi bogaruka bohura ibyo basabye yuko bakurikiza abarundi bokurikiza abanyapolitike buno munsi ariko barabikurikiza ku buryo batomaramara bavuga bati twarabahemukiye yoje kuba kujya ku munsi mikuru yabo ni byiza mugabo nibibe imyandi n'inyandi uko bavuga ngo ibiganiro n'ibisire kuko nabo bari kuba barungitse nk'abantu bashika bane cyangwa batanu baserukiye leta abo bari gufata umwanya w'iminota 30 aho bari hose ibiganiro bakahagarika bati tugira twibuke injungu zacu nticari kubuza uko ibiganiro heza rikabandanye gusa ibyo ni nka bya bindi byo gukweta intuzeye ibiganiro kugira biyo birabirigi inyuma biyo birahera ama ni abavuga ngo ibiganiro kwamo miganiro nirikenewe bende bazaye uko ibiganiro bidakere iyo bitaba bikenewe nasende defide duno munsi nibirahiri kuko barabaye mu ishamba mu gabantu baremera bavuga ati duhebe byose nibiti ko badufise muri eta tubihebe mugabo abarundi baronka mahoro rero muri make muri sende defide go baza bati kata ntambara ikiraba ntambara ikiraba abantu bariko barapfa akibigani nibikenewe mugabo iyo uri kuri akwepa ibiganiye uri kukudisha vujya bari yabahunde n'ubudivyo bari mweje bashobora gutera intambara kaduva akagira abantu bapfa nawo batoba bufata igihugu aho igihugu kirimo umutekano muke abantu bakabura ningenzi bakora ibyabo bakaba ningenzi badandaze twabo kubera umutekano muke data banje bari kubitegeka kubera bakingiwe bakaguma bibonera kare amahoro mugari abantu bari kubarahohote
rero
simbire ko ibiganiro bitoba nigihagarare bategure bibe bihere abantu dukore
Thomas tukigufize ku murongo wa ndakambaze niba akiri ku murongo Thomas turamufise Thomas uranyumva
ndakumva cyane
naringize yuko bavuye ku murongo ariko naringarutse ku kibazo cerekeye umutekano kuko wakigaruye cyane inshuro nyinshi kijanye nuko kumbureyehoza inteko mvamakungu kuri wowe ubona yuko inteko mvamakungu zije mu gihugu cy'u Burundi atamurundi n'umwe usura kwicwa iyo bari inyishu ku bibazo bihari by'umutekano
inteko mvamakungu sinavuze ko zoza gucungera barundi abo bo batahutse baje mu biganiro kugira bihere mu gihugu nibo bica bisaba ko baronka abo bizeye uko bacungera umutekano kuko mu gihe bari mu mutekano abajeje umutekano mu Burundi uhura hari haba abo bagiriza ngo aba barakoranye nabo ugahura botinya gutahuka mu Burundi kugira ibiganiro bibere mu gihugu hejuru yuko batimva mu mutekano ukwiye rero bonyene tutacabiba ngombwa ko barondera abacungera umutekano
urakoze cyane Thomas washikirije ibyumviro bitari bike reka duha karyo abatumire nabo nyene bagira icyo babishikirije ko duhereye kuri Deo Gracias Thomas yavuze bitari bike bijanye n'ibiganiro umutekano n'ibindi byinshi ugira icyo ubishikirije ko
emwe je kujo uyu Thomas ashikirije numva ari ibyumviro bitomoye numva tabishimo shirako ukongerako kuko burya turi mu gihugu twese turabona ibihabera kiretse ubushatse kugarishisha niba ashobora kuvuga ibintu turabona yuko n'ukuri nkabo bari hanze hamwe twavuga ati ibiganiro tukabihuriza ko twese tubize ngaha badafite abacungera n'ukuri nibaza ko nabo nyine batubaza bazi kuko umuntu wese abwiza gutinya umutekano wiwe kandi urazi neza ko umutekano cyangwa amahoro biba mu mutima wa buri muntu si ukuvuga ega benshi bitwaza ngo nta nkozi ziturira muri ijoro n'umurango ngo niyo mahoro yibanze kuko twama twabonye abantu benshi batogwa mu nzu ziba ari biziga baboshe hari abandi dusanga bamanitse ku biti mugabo urazi neza ugasanga bakaba ngo biyahuye ariko baraba neza ugasanga siko biri kuko uvuga hari ibimenyetso byerekana ko umuntu aba yiyahuye nubwo ntari umuhinga wazo ibyo byose urumva ni ibintu biba biteye amakenga kubera iki abo bati kwiva ko bohava nk'abo bantu urumva rero icyo numva biratomoye hanyuma ku bijyanye n'ibiganiro nyine erega uraje nko mu biro bya facilitation mu biro by'umuhuza hariho ibinyegezwa hari ibinyegeza mu gihe usanga umenga bagashaka gukorera kuri programme ya leta ibo ivuze tuku bigenda uko bagashaka gutumira abo leta yifuza kugira ngo baganire n'ukuri usanga hariho amakenga
murakoze cyane nawe Jules Manirankunda tuvuze kuri icyo kijerekeye umutekano mu gihugu tuvuze ku mutekano usanzwe w'abanyagihugu b'abarundi mwegwe muri ku butaka mu rwaruka rwa Afrode bunyakuri mubona byifashe gute haba ku mutekano wabo bantu boba baje nabo nyene kubandanyiriza ibiganiro mu Burundi uvuga ko byoba byifashe gute byo umutekano wabo bucungereye kuri mwegwe muri ku butaka umutekano umeze gute
ndabashimiye cyane Oriane ndashimiye kandi na mugenzi wanjye mwene wacu Thomas yo mugenzi wanjye umutumire mugenzi wanjye ndashimiye Thomas ku bibazo yashikirije yabivuze uko abibona nawe rero mwuruze muti ku umutekano wabo bagomba kuza kwitaba mu biganiro hamwe bibereye ku bitaka by'u Burundi umutima wa nawo wabifashe gute jewe ngerageje kuraba aho twahitiye mu mwaka w'2015 gushikiza isaha navuga yuko umutekano mu gihugu cy'u Burundi urahari urahari nuko nyene ku isi hamari ku isi murabizi ariko si mu ijuru kandi nta gihugu na kimwe kibamo umutekano asampusa ibyo nabyo nyene wasanga ubutembera mu bihugu bitari bike iyo bisangaho kuba rero dushobora kubona umuntu uyu cyangwa ya uyu nuriya yapfuye bizirirwa biravuga ku maradiyo barabivuga yuko hari abantu bapfa zakayanza cy'ibitoki muri bukana ryari twibirije amatora y'ibyiza ashingira yuko hariho abantu bishwe ikivunga mu ntara ya cy'ibitoki ibyo byose jewe sinjeje amatohoza ariko sinavuga ngo byakoze aba atanke byakoze aba ariko ibyo nicyo byerekana yuko umutekano mu Burundi biyangara hariho n'ahandi mwumva mu bindi bihugu abantu barengana bava mu buzima bakarengana ariko umurundi ntakwiye kwica uwo ari we wese igiteka ikirema muntu aho kiri hose kirabwiza kubahirizwa yaba muto yaba umukuru yaba uri ku butegetsi yaba twebwe tutaburimo yaba uri muri opposition yaba uri mu butegetsi indani rero nkagaruka ku cyo mwari mwumbajije muti mubona umutekano wabo banye politike udetse ko abanyagihugu basanzwe bo bokwitahukira ata kibazo atabanye politike umutekano wabo uba uhari by'ukuri nje uko icyo kibazo nta byinshi no kivuga ko ariko uko nzi abarundi n'abarundi kazi n'abantu ba mbere batahurana kandi bakirana ariko muri abanye politike ndibuka ngerageje kwibuka ibyahitiye mu mwaka w'2015 harimo abatari bake bari bifadikanije n'umugwi w'abasirikare bagombye guhirika ubutegetsi aho rero nka leta y'u Burundi muvuze yuko yoza kwitaba abantu bagombye guhirika ubutegetsi ariyo ibufise antuka tube tuba abantu tuvugisha ukuri biragoye kugira ngo udakicara hamwe n'umuntu yateye kudeta mu bihugu byose kudeta ikundane rero nicyo gituma uwoza yitwa umupuciste yobanza akisigura ngira ngo uko niko jenda byibaza kandi niko n'ubutungane bakunze kubivuga kuko hari abagirizwa ibyaha byo guhirika ubutegetsi sinibaze yuko na mugenzanje ngaho icyo atagishigikira ko abo bagize ubutegetsi nta n'intebe y'ibiganiro bari bakwiye kwicara ko kuko uguhirika ubutegetsi kwahitanye Ndadaye Melchior iyo ni nko bidasanzwe yadusigayemo yadusigayemo imvune abatubyaye babikuriramwo turabyonka natugwaruka byaratuzinganitse rero nibaze yuko uwokosora abo bantu bagiye muri iyo ntumbero igayitse yo guhirika ubutegetsi babigerageje bikabananira nibaze ko uwo adatumiwe muri ibyo biganiro canke abo badatumiwe muri ibyo biganiro atari ibindi bitaboneka nabi kuko baca biyitira ngo nibo ba opoza radiko ariko nta mu opoza radiko yemerewe kugoye ku butegetsi rero aho wowe niho mpagaze kandi haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu bindi bihugu muntu wese iyo ngiye gutera ku deta imunaniye amenya yuko akurikiranwa n'ubutegetsi buba buhari cyangwa n'amakungu nizera ko nibishyira hamwe mpuzamakungu oni mu byo bishyigikira atama ku deta na yo africaine ariko aravuga mugenzanje yuko aribyo bishyigikije biganiro nizera yuko ata abantu bahirwa ubutegetsi bashyigikira nizera ko ibyo biganiro bizojyamo abantu bakeneye kuganira badakoresha ingimba kuko ingimba ntaho yo dushikana ndanashyigikira rero muri rusange ibyo biganiro ntanashyigikira ko rero abora byamutse bibera i Burundi kugira ngo tubyitabe turi benshi boza bakabereka inzego z'umutekano ziracanze kera twasabwaga n'igisirikare kimwe ariko ubu kiracanze abigeme barahari abagabo barahari abadamu barahari abahutu abatutsi n'abatwa babirimwo nizere ko rero uwogira ati genda agomba gutahuka bo muhereza ingabo akaraba abarimo bamuhumuriza inteko mva makungu mu Burundi mwinshi gihe turimwo yembo n'umenganiza rikenewe abarundi umutekano bagerageza kuca
urakoze cyane mu minota mike imbere yuko dusubira ku murongo twakiriye abandi banywanyi bishwe rya Amerika tugarutse kuri Deogratias Sekanye gato mizero y'abarundi kuri ico kibazo nyine tuvuga ko cerekeye umutekano no gusubira mu gihugu cy'u Burundi wavuze yuko umutekano ari umuntu wese yiyumva mu mutima dutanze akarere hari abanyepolitike batashe mu gihugu n'ubunye umutekano wabo kumbure usa n'ubumeze neza twovuga ko baracari mu gihugu dutanze akarere ka Alice Nzomukunda yahoze ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yashikirije ibyumviro byiwe mu buryo no vuga buhambaye ku umwidegembyo ubunye ari mu gihugu cy'u Burundi tuvuze kandi ya kandi Karoro ni president ntajyamira nawe nyine ntibantunganya nako murantunga president ntibantunganya Sylvestre ari mu gihugu cy'u Burundi yawe na yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi nk'ico Julie yavuze cerekeye abo bantu bakwiye kutaja ku rutonde rw'abazoganira yarusha naco nyine ugira iki kivuze ko kuko haganira bamwe bavuga ko haganira batavuga rumwe aboje ku rutonde rw'abaganira yarusha abo bari nkabangahe uvuge kuri ivyo bintu bibiri hama tubandanye ku murongo wa telefone urakoze
murakoze cyane hanyuma kubyanye n'umufaso ni arishinzwe mukunda na nyakubahwa prezida Sylvestre Ntibantunganya bari ngaha ngo badatewe amakenga n'ibijyanye n'umutekano wabo bimwe navuga nti amahoro n'umutekano biri mu mutima w'umuntu nkuko rero ntabavugira je nta dusi bavuga kuri bo ariko kumbure imbere y'uko batakura mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba ibyo bavuganye basezeranye nabo ari ku butegetsi aho je sino kugira mu cyane rwose kuko ibyo byabo ntabyozi icyo navuze nicyo ko amahoro n'umutekano biri mu mutima w'umuntu kubijanye rero n'abakwiye kuja ku rutonde rw'abaganira je niyumvira ko ari abo bose bafise icyo bapfa n'abandi ntabo bakwiye kuganira na leta y'u Burundi kuko mu bisanzwe uzofata ngo Frede Munyakuri ngo uri kwiraganira na leta ibyo ntibibaho abo bahema kumwe bajya kamwe abantu nkabo urumva nta abiganiro byabiri hakati yabo kuko babihuje bahuje ibyiyumviro byabo hanyuma rero hariho abantu bakunda kwihenda mbega none haganira rya bafite imyamatati nimba bajya abantu bagize kudeta bagize kidacyumviro ni ukuvuga yuko hariho akantu kari gahaje mu bijyanye n'ukuntu igihugu kiriko kirarongorwa byumvikana neza yuko rero muri iki gihe hamwe wavuga ati bo ok uwo mugwi nareka nibavugane bavugane igituma bafashe ibigwa nako bashatse guhirika ubutegetsi nubwo bitakunze ikintu cyo bakiri hehe erega ikintu nacyo nagoma shikize hari abantu baba bihenda yuko ngo habaye amatora ngo abantu bagatorwa na abategetsi bagatorwa n'abanyagihugu uyo niyo demokrasi karumara hibambiwe mbega no kuraba amatora yagenze gute yatunganijwe gute habayemo bya bindi byo mu muco niba bavuga ngo transparence ntabakumiriwe mu bitoza cyangwa mu batora mbega gestion post electorale imeze gute abatowe abadatabaje bitwa ku batowe bariko barakorera koko abanyagihugu bariko barakorera abatowe ivyo nivyo abantu barakwiye kuraba kuko amatora si yo demokrasi ahubwo amatora ni kimwe mu bigize inkingi za demokrasi murakoze
murakoze cyane reka rero tuje ku murongo wa telefone tubandanye Desire wakoze kwihangana uraho neza duzi jwi Desire kibazo cyangwa icyumviro Desire duzi jwi tukumve neza
urakima
shishika
yego nanjye ikindi abyumvi imeze neza umutekano teri yose ndabisa hajya abandi bavuze nta nyamba yiragahombe ebyo nimba ikireka igihe ibiganiro niko hojyamwe bose cya byose kuvuga ngo ugire umwe yasabye iki cyaha ubu nawe yasabye ibi bo kwibagira ibyahise kugira bubake kazodaseza ibyo natwe abageni tutahindukiye kubera yambonye yarabati demire senge habaye ibi abagize ibi niyo usanga tebi rwa leta aribyo byo turimo tugira ibibazo bose babyaga bazi ariho hera ahorana n'ubundi nawe yarayamaze ati horihori hori umuganga
Urakoze cyane Desire tukifuze ku murongo bavuze ko umutekano wawe ifashe neza uburi hehe gace kahe gace k'igihugu cyo Burundi.
Ano ibigembo.
Urakoze cyane ku ntererano yawe. Ereka twakire ni witwa Eric ku murongo nawe nyine shikirize cyumviro cyangwa ikibazo. Eric uratwumva?
Ego.
Amahoro neza.
Amahoro?
Duga kwijamba.
Bo Jerek ni shaka kuvuga. Harige abajene nuko bakwiye gukanura bakaba maso utigute. Jerek mwana wabika. We can't go gang. Utigute nkubo cende ukankubo nk'ibyabaye. Demikens bunda ziko mba benshi baragiye baraje mu barabara mugabore de chef le dide abari de bachi bo kacu bigite aba mba ayo mahoteli baganeta mugaba andi bo nta kacu ariko bararo ntacu ariko barabeneficia ko mba yanze ari gumariya yindi rero numva region mbone hari mwarimo avuze ko region ikisonda parti politique nuko bakwegera kuba maso kuko ndibuka nafafa sari kintu cigeze kuba ige monsieur le president yavuga bige bintu yavuga ko atazitoza hari umujene twari kumuduko dekorana niwe yaciye yidoga avuga ati none muzehe ngo twamutari iki ugasanga ntibinjira ndani bamenye ibikora kwa migambwe rero nuko bo bakwiye kuba maso kuko usanga bajya bakuru bo babahinda umva wo gasanga baza kugira ngo barondere inyungu zabo.
None kuri wowe ubona rwaruka gukora iki? Ubona ko rutoja mu migambo ya politiki ubona inyushi yo biyihe none kuri wewe?
Bo kujayo mugaba akagenda bafite ubwenge kuko nka kimwe bigira kuvuga kimwe kijana na mahorijo hari umuntu usanga aje muri mudini kanaka mugasanga nta cyari kara benefice umva gasanga agenda nyina tabwenge afise umva nuko kujya sinda ntambujije no kugenda mugayo kagira ubwenge kugira ngo ntuse kwa ryo gushaka gusanga uri kurabibiraro by'abandi kuko just to give an example nkubu nanga byashitse Demir Kenze umva benshi barabaturiwe harabagize iki mugabo bajya bari hejuru nta muntu yigeze abashikako yigeze abaremesha ibiki benshi ndaze ko bari hiyo iwanyi benshi biyere mu fira baragize ntacho abuzi numva rero ifuko umuntu yuguruka mu bwenge kuko ahige usanga baba baca bahenda kuko ndibuka rafapase hari umusura aho ahantu nize amaseminari menshi yaba iruhande yo kwishyura iwacu uwatwigishe nawe yacavuga ati raho nko baza kurya amafiriti baza kugira mugaba abandi bobo bajya bajene bobo baza nuko gogo ntibaza kunaruronga baza kunywa nyine ubusyana ibiki mugaba wowe ubona ko kuko urazi ko umuntu agiye muri formation baca bamuha agenda agabanye amahere rero nuko akwiye gucubwenge kuko je ntanduka ndabuza mugaba agende azubwe kuko agiye uzosanga bajya bari hejuru nibo baza kuma ba beneficia bo
birumvikana
nicyo kintu wakwiye kugira kuko nk'ubu nka kirya Armel yigeze kuvuga cya gihe aho mwamubwira ko yagira girina yagiragire cya kiganiro n'aya masosiyete umva nk'ubu wewe yibereyeho neza mugaba region ntacyo ariko araba kuko umurongozi mwiza ategereza kuba hafi y'indongozi ziwe kuko kugira ngo urabona ngo perezida wacu urabona ko yirirwa hafi yacu turigwana nimba ari imvura iguye ikatunyagira hamwe byose izuba nyine umva ntabwo sinzi perezida ahubwo Imana imuheze agire kuko yirirwa mu banyagihugu akirirwa mugabo bajya bo ntibajyayo.
Urakoze cyane. Reka duhe karyo abayatumire bagira icyo babivuze ko cyo mwashikirije mwe na Desire. Tuhire kuri mwebwe Jules batumire abanywanyi bijwi rya America Desire na Eric kuvyo bashikirije jambo ni gwa.
Ego me Oriane ndabashimiye kuba mwongeye kuntiza kanya. Ego nagira nshimire Desire yavuze ati hori honye umuryango. Hanyuma Eric nawe ajeje kuvuga nawe ngira mpere ko niwe nshibuka cyane ibiyumviro byiwe cyane yashikirije ariko aravuze ikintu gikomeye cyane aravuga ati ugwaruka rurakwiye guca akenge rugakerebuka rugakerebuka kuko ibyabaye mu mwaka w'2015 byatubereye isomo abatari make. Nizere ko gushishoza umuntu ageze ku myaka yo gutora imyaka 18 irekuwe n'amategeko y'u Burundi amaze gutandukanya icyatsi n'ururo, niba habaye uyu avuga ati jewe ndase kandidatire y'uyu mukandida w'umugambwe runaka akaba atari muwo mugambwe akajya gufatanya n'abatari muwo mugambwe kwiyamiriza uwo mukandida, aho nibaze yuko kwihenda kuba kwamaze gushaka muwo muntu kuko ibigenga uwo mugambwe ntababizi amategeko y'umugambwe nayuriya ibisa. Aho rero nibaza ko zatawo hasubira cyane ngo hatebe kuko sentare yubahirizwa ibizi ya shingiro yari yayigize icyo bivuze ko ababifitiye uburenganzira bose bari bagize icyo babivuze ko na yase yari yagize icyo bivuze ko initire rero kujya mu ibarabara banywa imogi basubira mpamagarira urwaruka bagenzanje uretse ubukene gukora amakara bugata hanze y'iziko twashyizwemo n'ibihugu byahora bifasha u Burundi bihenzwe nabo bitabona abanyepolitiki bari hanze y'igihugu kugera ntaho turongera n'umuti wo kwa muganga tukawubura kubera ko bagiye kuvuga ngo nimufashe u Burundi, ariko Imana ishimwe ko baraye barazi bagasanga ko bararenganije u Burundi bakagabanyije bihano. Nizere ko Abarundi bagiye gutera imbere ahanini urwaruka twebwe duhanzwe n'ibibazo by'ubukene by'ubushomeri. Ntamagarira rero n'abazojya muri ibyo biganiro batazogenda bagiye kuganira bapfa ibibanza kuko n'uwuzo bagomba guhabira rondera ibibanza nubwo ntazokwibaje no muri ibyo biganiro bazoganire ahubwo bavugana mbega twoteza imbere igihugu cy'u Burundi gute twotangira bike dufise gute kuko abanyepolitike dufise mu Burundi ndabivuga ko ndabifitiye experience nabibonye no mu mwaka w'2015 waraturongoye muramuzi twari tumwiteze yuko atava mu matora ariko yaragiye ava mu matora yiruka adagushinga senarede nayo nayo yari ihuriye na Claude Bunyakuri. Murumva yuko ibyo bintu biteye ubwoba kandi biteye n'isoni kugira ngo umuntu aheze aza arakurikira nkuko mugenzanje Desire Eric yabivuze urwaruka turakwiye gushishoza abaja mu biganiro mbahamaganire badoje kuvugana na Union Africaine na ONU bavugane n'ibihugu byahora bifasha u Burundi barabe ibihano bisigaye bafatiye u Burundi babikureho. Na ndabizi cyo nosaba leta y'u Burundi ahubwo ko ngira ibi bakwe sinzi ko mushobora kuzodushikira leta y'u Burundi mukaba dusabira ahubwo urwaruka harimo bamwe batari bwabeho muri na gatatu babone ku deta iyo yashikanya Abarundi igisagara cya Bujumbura kirazigira muri interiere turahunga jewe nakuriye muri interiere ayo nabonye aramaze kubera ku deta biragashira uwabyumviriye nuko ibyumvira bakwiye guhanwa bakumva ko ibyo bintu bikwiye gutegwa ibyatsi. Rero ndasaba leta yacu uko yafashije abajene bwa mbere bakabarekura ndabasabe simitse basubire baraba abandi bafise agatsima babona yuko basohotse ubushe butandukanye baba bakirimwo abagirizwa kujya mu migumuko babagirira imbabazi bongere bakomeze n'inyigisho nizo nabonye ducako natwe dukunda igihugu kumbure yobafasha bakabona yuko kahise atari keza nubwo kahise gategura kazoza.
Ego urakunda cyane reka tuje ku mutwe wundi mutumi
hariho umuryango ariko arerekana ko abakoze kuri leta batohanwa yewe aho ntituri kumwe kuko n'umuntu yitwa umusuma muntu njye sindabisa basuma ariko bakoze icyaha kimwe mu byaha mpuzamakungu bihanwa. Rero uwovuga yuko ariko arabakosora yoba ariko aragira ihorihori yoba yihenze cyane kuko amategeko bari bayasomye kuko constitutionnel yari yerekanye aho ihagaze.
Urakoze cyane reka duha karyo reka tugire inyishu ngufi ego namwe Deo Gracias icyo mushikiriza ku byiyumviro bya designer Eric Majumake.
Ego ngasubiye kubakengurukiranya kubaha munyeshamakuru kuri ibyo bibazo mumbajije. Nagomba kandi nkengurukire aba ba inzaruka zibiri Desire hamwe na Eric ku byiyumviro byabo. Mperere kuri Desire kuri sino cayijya no hino yashikije ibyiyumviro bimeze neza cyane bitomboye kuko burya uri nk'umunyepolitike w'ukuri kuguma hahandi kugira inzigo y'akazikira kuraba ibyaheze ahubwo ha kutunganya imigambi yoteza imbere abanyagihugu cyane baza ko bikaba ari byiza cyane. Ego yavuze byo kwihorihori rimara umuryango nibyo cyane gose, ariko si kuvuga ngo ariko avugira abajya bageze kudeta. Oya, aha habaye ibyago byinshi bibi byinshi cyane gose hamwe n'ukuri toza tubifatira ko tubishimikira ko emwe ntawe tuzova ngo tongere dushike nibaza yuko ahubwo ari gutera imbere dutere intambwe ahubwo tujimbere apana gutera intambwe dusubira inyuma. Hanyuma ngarutse kuri Eric nawe nyene numva umengo n'ugwaruka nibyo uburenganzira bwo gusikiriza ibyumviro yashikirije, ariko nagoma ndamukebure mvuga nti ko atari byiza guteranya abantu n'abandi. Urabona ko avuze ngo batumye ngo ugaruka mu migumuko ngo ubu bibere mu mahoteli ngo biki n'ibiki ngo ugaruka nabwo rwishwe n'inzara. Nibaza ko atari byo. Ego numvise ko yavuze ashimira ni wamuhaye ni byiza cyane, ariko amenye yuko n'abandi igihe bazobye ibyo batanga atacu wazojyana ngo ugaruka ndetse n'abantu ndi bose. Nuko muri make naguma mvuga kuri ibyo byiyumviro by'abo bantu babiri.
Ndabashimiye. Reka tubandanye twakire n'uwitwa John ku murongo wa telefone. Uraho neza.
Sabwe Oriane ndakuramukije.
Ndakuramukije nawe cyane.
Ndamukiriza batumire.
Ego barakumva. Uhamagaye urega John.
Shedi muri state ya Iowa.
Ayo hano muri Amerika.
Ego.
Tuka ku ijambo.
Ego. Nukuri na tegere ikiganiro cuno musi kiraryoshe cyane gose.
Turagushimiye.
Nagikurikiranye gose kabisa asha ni sawa. Hanyuma jewe rero muri abo batumire babiri uwo ntashigikira n'uwa kabiri ahejeje kwishura uwo bita Eric. Kabisa nukuri kw'Imana ari umuntu azi ko akurikirana politike canke ata ari muntu mbere ya politike. Nta muntu n'umwe ariho ku isi yoshigikira ibintu bijanye no gutera kudeta mu gihugu. Urinze wishira mu byumviro byo gutera kudeta mu gihugu, ubushatse kunigira mu meshi abanyagihugu, ubushatse kwica abanyagihugu, kuko ijya kudeta imera n'imperuka abanyagihugu bato bato nibo bahatikirira kandi mwarabyiboneye. Hanyuma ikigira kabiri kandi ibyo bavuga ngo kwicarana n'abateye kudeta mu biganiro by'Arusha, umuntu yagerageje gusuka mu nzira agahereza imugira ujya gwaruka bagatobagurira amapine mu ibarabara bagaturira amakaburimbi bakagirane abo naho batandukaniye n'abansi b'igihugu, kuko aho bigeze igihugu kimeze nabi kigeze mu hatemba kubera iki abo nyene bashatse kujirika ubutegetsi. Hanyuma ngo bace bongere baje kwicirana mu biganiro abo umwanya wabo uri mu butungane. Mu biganiro ntibibaho uko umuntu nk'uwo umukriminare nawe ategerezwa kwitaba ubutungane hanyuma akabazwa icyo yabikoreye. Akarero gatoya intorenza ko ngaka ngaha muri Amerika aho ndi aho nkorera bari bagerageza kuduhekurira kw'abana mu mashuri hehe na hehe. Oriana weho urabitse ndatse kuri ngaha muri USA bajya abantu b'abaturisiti bashaka kubica abana bato bato, iyo agize Imana agafatwa batamurashe urumva urubanza rwiwe ruherukira mu kuraswa ntiyirikwa ananashikirizwa n'ubutungane. Hanyuma bace basubiza inyuma amaso inyuma hanyuma ngo bicarane n'abaheretse ubutegetsi. Wumva ibyo bintu bibaho? Nubahanura yuko bagerageza gutandukanya abantu babazima n'abantu b'abaturisiti. Murakoze.
Abateroriste John avuze na abantu abagize ibiterabwoba Kavuga abakora amabihano muri Amerika bakagira ibitero haba mu mashure haba nahandi ugasanga aragize ibitero barisha abantu benshi bavuga ko badakwiye kwicarana na leta ngo baganire ariko batumire bacu mwavuze byinshi kubijanye naboja mu biganire n'abato bijamwo mwashikirije byinshi kuri ico cyumviro turagerageza gutera indi ntambwe tuganira kubijanye ni yarusha n'ivyokogwa inyuma ya arusha reka tubanze duhaka ryo isa nawe nyina shikirize ikibazo cyane cyumviro isa ku murongo ratwumva Duga kwa ijambo?
Mwakadu sana. Mwakadu sana. Mwakadu sana kwa nga tante mwakadu 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 ijambo. Mwakadu sana kwa 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 Aliko uyu munsi bikeneye kugira ngo cyabe kirimo uruhande gihere mu gihondo nuko atafizwa na kohaba. Hanyuma nkuko byagiye biragenda birabonekana yuko urwa rwagiye rwa sindika cy'ubuzima amwe baraguri ingero amwe bari isa. Ariko nke na uyu munsi nuko aho kwimana nkuko byagiye biragenda bwa mbere nko. Ahubwo hari hageze igihe aho abarundi bose bajya hano bashobora kibazo kuno kubera aho kuvuga ngo ikindi hagaze kwakiye kugeza kubera hari ikindi kiri bwa mbere Ni kujenga zaidi ya kijamii, kijamii kujua. Masaa roho za kisasa kwenye mwanzo, kuhusu kutoa kwa kisasa chini ya mizani ni njia kera, kuhusu kujaji la kisasa yangu, kujaji na wana kandi kwa na wana, kwenye mmoja kwa kijiji hali, kujaji na kisasa kwenye kwa kijiji wana hawa ni kana kando, kuwacha na kutoje singo, kuwacha Kwa mtu harukati wana kwa hali haji ziku nyago na huu Atawutika kubanga wakiki isarana Hai mabu kwa hapu itirana wana kwa hali wakacha Watasa kijiri hanuku niko Jiwa hiti kani jiri na matige Kwa kwa hali jako tukabaza mbele abu wanu wabuwa kubati ya mbaka jivutege si Jike watoza mbigani huko kari kwa hali jika zi wago Kwa huko ndio zosha li jenda guti ni mali kiligani lo vijani jansi huru
urakoze cyane isa urakoze cyane ikiganiro kiko kiraje ku musodo sigaje minota mike cyane reka nkuko navuze abatumire bavuze byinshi kubijanye nabashatse guhirika ubutegetsi cyangwa abana bari yabakoze ibyaha nabiriya reka dutere intambwe tubaze ikibazo cyanyuma ku batumire bacu dusozera tuvuga duti none kubijanye no kwitegurira amatora bamwe babona yuko yarusha ibiganiro byimirije ho ganirwa kubijanye no kwitegurira amatora mwe mubivuga ko iki nkugwaruka muriteguriye amatora hakenewe iki kugira ngo amatora azogende neza muri 2020 amatora yimirije abaye duhere kuri mwebwe Demokrasias
murakoze cyane kwisho kibazo nyakuba hamunyesha makuru imbere yuko ntambikiranye n'icyo kibazo mbanje nagomba mvuge icyo dusaba daboro kubijanye n'ibiganiro sezi ngira ni kibazo bari kwabo tubaza ariko nibaza ko
nagira ko akanya katugo ariko gira nda ukicishira ko gato mvuge ko gato
masekondo make ego sindodogora nuko ugaminambi yabo zega bo gishaka bakareka kwiteza utunyoni bakareka gukoresha ibiro by'umuhuza hanyuma abahagarariye ibiganiro bo hindura ingendo bagakora umurimo w'umuhuza koko bagakora ibyo bajejwe ntihagire uruhande na rumwe bigamira bagafasha vuba abarundi kuva mu njyane barimo hanyuma rero amasezerano agacaboneka agategwa kuti mikono nabo ziga bose kubijyanye rero n'amatora y'2020 ni ngombwa yuko bivugwa ko biganirwa ko atari uko bizo ari mwe twita inkinamico y'amatora nkuko twamatwa yibonye hariho icyitwa urukaratasi rw'amatora y'ibita ngo fedo hu ikavuga ko neza hanyuma wa mugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa rw'intara no ku rwego rw'amakomune gukwigwa ko neza na neza hakaje abantu bumvikanye urabona ko bace bita bakarushiraho ngo ni mumvo yo kuzibira ariko ibije nibaza ko ari ngombwa yuko bivuga
urakoze cyane reka duhe na Jules
kuzo ari gusiga impore amaso ku barundi murakoze
urakoze Jules masegonda make umunota umwe uturangiza urakoze cyane
ego ndabashimiye Oriana ndashimiye na mugenzi wanjye Deogracias kubyo yavuze nande icyo nongera ko nuko muri ibyo biganiro nuko muri yo baganira muri byo biganiro bagerageza bakaraba ngene bashiraho amategeko agenga imigwi ya CEPI na CEFI zisigaye mu makomine no mu ntara ubundi bwo umugwi bwo bw'igihugu baraye bawushizeho hanyuma ikindi nsaba nuko bagerageza mu ayo matora y'2020 akazaba amatora arimo abarundi bose abahunze n'abari mu Burundi twese twiyumva n'abari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda bamaze gutaha kuko nibo basigaye ari umuce munini hama mu biganiro nabyo byimirije urwaruka rwo muri Afrika barugarukire turakoze kumva ibyo by'abateroriste
urakoze cyane akanya katubanye gake cyane akanya katubanye gake cyane urakoze cyane gose yari Jules Manirankunda mu mugambwe Frode Bunyakuri na Deogracias Nahumuremyi wo mu mizero y'abarundi FNL ndabashimiye cyane mwese rero mwaduteze amatwi n'abaterereye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese.
Oriane Tangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.